Radio y'ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwabonye bucya, ni Eugenia Mukankusi basuhuza, mbahaye ikaze mwese mu biganiro byacu bya mu gitondo. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyizi Bigirimana.
Urakoze Eugenie, turahera mu yavugwa muri Ethiopia. Inteko za Leta ya Ethiopia ejo ku munsi wa gatatu zarigaruriye igisagara cha Lalibela mu buraruko bw'igihugu. Ibi byatangajwe n'ibiro by'umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed. Icyo gisagara kiri mu ntara ya Amhara mu buraruko bwa Ethiopia cyari cyaguye mu minwe y'abagwanyi ba TPLF hamwe n'abashikiye mu mezi ane aheze. Umuhari TPLF nacho washotse uvuga ku byatangajwe na Leta Ethiopia ku ifatwa gico gisagara Lalibela hasanzwe hari n'ikibanza cyeranda ku bakristu aba orthodoxe muri ico gihugu. Kuva aho umuhari TPLF utangarije ko wafashe ibice bitari bike mu ndwi iheze kandi kuri ko werekeza ku mugwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba, Leta nayo yavuze ko yigaruriye ibisagara bito bito mu ntara za Afar na Amhara harimwo n'ico gisagara cha Lalibela. Tukiri muri Ethiopia nyene, munyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yavuze ejo ku munsi wa gatatu ko indege hamwe n'ikamyo zitwara imfashanyo hagati y'imigwa mikuru Addis Abeba na Mekele mu ntara ya Tigre zongeye gukora ukuri kwamye. Guterres yabwiye abamenyeshamakuru ko afise inkuru nziza yuko amakamyo 157 yinjiye i Mekele ejo ku munsi wa gatatu. Yavuze kandi ko gusubira gutanga imfashanyo ku mugwa mukuru wa Tigre bitanga icyizere ko umuryango w'ibiganiro ushobora kuzokugurugwa muri kazoza ka hafi. Ariko avuga ko ahangayikishijwe nuko intambara zikibandanya, agasaba ko zihagarara ibiganiro bigatangura. Abategetsi mu gisata cy'amagara y'abantu hano muri Leta Zunze za Amerika bavuga ko umuntu wa mbere yanduye ubwoko bushasha bwa corona bwitwa Omicron yabonetse muri Leta ya California. Ikigo CDC kijejwe kugenzura no gucungera indwara cyavuze ko uwo muntu yari ingenzi yatashe muri Amerika avuye muri Afrika y'Epfo ku itariki ya 22 y'ukwezi kw'11 guheze. Uyu muntu atowe mu gihe Leta ya Perezida Joe Biden iriko iritegura gushyiraho amategeko asaba ingenzi zose ziva mu makungu kwipimisha kugira ubwo bwoko bushasha ntiburandagate muri Amerika. Perezida Joe Biden byitezwe ko atangaza izi ngingo mu ijambo ashyikiriza Abanyamerika kuri uyu munsi wa kane. Mwavuga mu makungu kandi umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze za Amerika Anthony Blinken yatangaje ku munsi wa gatatu ko Burusiya busa n'uburiko bwitegura gutera igihugu cya Ukraine. Yabitangaje mu kiganiro yatangiye ku mugwa mukuru w'igihugu cya Letonia inyuma y'inama y'abashikiranganji bajejwe imigenderanire bishyiramo ry'ukwivuna abansi b'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantique OTAN. Yaragabishije abategetsi b'icyo gihugu ko Amerika itazoguma ireze amaboko kandi ishobora gufata ingingo zizogira ingaruka zikomeye ku butunzi bw'u Burusiya bari birinze gufata muri kahise. Ku mugabane wa Buraya kandi abadiplomate b'umwe bwa Buraya barumvikanye ijo ku munsi wa gatatu kongereza abantu hamwe n'ayandi mashyirahamwe ku rutonde rw'abafatiwe ibihano muri Bielorusiya. Umwe bwa Buraya bwagiriza ubutegetsi bwa Perezida Alexander Lukashenko gutera ubutaka bwabo mu kurungika ibihumbi by'abimukira bava mu karere ko mu buseruko bwo hagati kuvogera imbibe za Polonye hamwe na Lituania. Umwe mu bategetsi muri uyu muryango yavuze ko ibihano bishasha byafatiwe abandi bantu bashasha 17 hamwe n'abakompanyi 11. Ejo ku munsi wa gatatu nyene Leta Zunze za Amerika yavuze ko igiye nayo gutangaza ibindi bihano bishasha kuri Bielorusiya.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. mu Burundi abigisha bakutse kivyi bagera kuri 400 bo mu ntara ya Muyinga mu majyaruguru y'igihugu bishyuza leta ibirarane byo kuva mu mwaka 2016
amafaranga ya 2015 ko arayaronse y'abakutse kivyi mugabo kuva ico gihe gushika uyu munsi nta gahimbaza musi kumukutse kivyi kigeze gasubira kuboneka n'ubundi ishuza miliyoni 2
uwo numwe muri abo barimo bishyuza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya sida no mu Rwanda ejo warubahirijwe Ministeri y'ubuzima irasaba abanduye gufata imiti neza. Mu Rwanda kandi urukiko rukuru rufite icyicaro I Nyanza mu ntara y'Amajyepfo ejo rwasubukuye urubanza rwa Wenceslas Twagirayezu ushinjwa ibyaha bya genocide. Ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye nimujye kure. Radio Ijwi ry'Amerika ibiganiro bigiye gukomereza mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu Burundi abigisha bakutse kivyi bagera kuri 400 bo mu ntara ya Muyinga mu majyaruguru y'igihugu bishyuza leta ibirarane byo kuva mu mwaka 2016 ni nyuma y'imyaka 6 badahabwa gahembo bavuga ko batumviye byapfiriye kandi baratanze ibyo basabwa harimo ni nomero za konti bahemberwaho ariko amasa akaba yaraheze mu kirere inkuru Ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi murayigizwe na mugenzi wacu uri Kigali mu Rwanda Désiré Hatungimana
Abo bigisha bakutse kivi bavuga ko baheraniwe ibirarane by'imyaka 6 baba bamajyanane nk'uko amakuru abakunzi b'Ijwi rya Amerika bakora mu biro by'inyigisho muri iyo ntara ya Muyinga abivuga bavuga ko baheraniwe agahembo kabo kuva mu mwaka 2015 uno mwigisha wo muri iyo ntara y'uburengero yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko yishyuza amafaranga y'amarundi agera ku miliyoni 2
amafaranga ya 2015 ko arayaronse y'abakutse kivi mugabo kuva ico gihe gushika uyu munsi nta gahimbaza musi kumukutse kivi kigeze gasubira kuboneka n'ubundi ishuza miliyoni 2
kubera kubaho mu miryango kandi atayandi mikoro bafise abo bigisha babwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko nabo abo baheraniye batakibatora na gatiro bagasaba leta kubaronsa agahembo k'iyo myaka 6 bamaze kugira bikunde babandanye gufasha abanyeshuri mu Burundi bw'ejo banonokewe
dusaba yuko leta isanzwe ivyemera gushikanganje bw'indero bukaba bwemera yuko abakutse kivi bahari butanga ako gashiruka bute mbere bahereye ico gihe cose batarakaronka
amakuru abakunzi b'Ijwi rya Amerika bakuye mu yandikiro ry'ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Muyinga avuga ko intonde zabo bigisha aba bakutse kivi zarungitswe araheze igihe mu bushikiranganje bw'indero ubushikiranganje bw'indero uremera ko iruhande yabo bigisha bakutsa kivi canke abakorera bushake bo mu ntara ya Muyinga hari nabandi bo muzindi ntara z'igihugu batararonswa amafaranga bakoreye bivugwa n'umuyobozi mukuru ajejwe ubutunzi muri ubwo bushikiranganje
ikibazo rero uko cagenze nuko muri iyo myaka abibozi b'indero mu ntara bararondera abigisha bakutsa kivi uko bakenewe hanyuma hacaba ikibazo yuko mu bushikiranganje natwe dusanzwe dufise uburyo dusaba muri leta ko gufasha abo bigisha bakutsa kivi kubahemba bwabaye ukeye mu iyo myaka novuga yuko mu majambo make abayobozi b'indero mu ntara bararondera abo bigisha badafatiye ku buryo leta yaduhaye bica bihera ngaho bica bigenda birakwirikirana no ku myaka ikurikira ico kibazo n'ikiri mu Muyinga gusa kiri no mu zintara bigushika mu myaka 2017-2018 rero ico twaca tuza turakora nuko ubwo buryo twaronka twaza turaburiha uko buza buraboneka
Steve Niyongabo yemeza ko leta y'u Burundi yatekanije mu mafaranga iri kwirakoresha muri uno mwaka uburyo bwo guhemba abo bigisha bakutsa kivi yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko igikorwa cyo kubaronsa amafaranga bakoreye muri iyo myaka iheze kiza cyaratanguye agahumuriza abo bakutsa kivi bo mu ntara ya Muyinga
rero tukaba twari twateguye ukuntu dushobora gukura mu nzira icyo kibazo mu mwaka w'ibihumbi 2021 narimwe ushyira ibihumbi 2022 ubu twarasabye mu buyobozi bw'imendero mu ntara mu gihugu cyose yuko baturungikira amazina y'abigisha baheraniwe na leta tubasaba n'amanimero do konte twanashimye mbere yo kurindira yuko babizanira rimwe bose ubuhari nabo tuza tumaze gutangura kuriha nibyo amafaranga arashobora kuba atarashika kuri kone mwa nk'intara ya Bujumbura cyaje bikwiye twarabarishe intara ya Cankuzo twarabarishe nuva yuko uno mwaka twaratekanije uburyo bwo kuriha abo bigisha bakutsa kivi bose kuva mu mwaka wa 2013 atarariho
amakuru ava mu biro by'ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Muyinga avuga ko iyo ntara ikeneye abigisha nyezina amajana n'amajana kugira iyo ntara ive mu byo gukoresha bakutsa kivi bama bateye ibibazo bakeneye abigisha nyezina barenga amajana 9 mu mashuri nshingiro na inyuma y'ishuri shingiro nk'uko amakuru abakunzi b'Ijwi rya Amerika bakuye mu biro bijejwe indero mu ntara ya Muyinga arangiza bivuga
turabara mukije bakunzi namwe banywa nibishwe rya Amerika. Ntumbere kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inumero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Urwanda rwarari rwifatanije n'isi yose kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya virusi itera SIDA. Minisiteri y'ubuzima yongeye gukangurira abanduye gufata neza imiti igabanya ubukana bwayo. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboye.
Ku rwego rw'igihugu uyu munsi bizihirijwe mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba. Kugeza ubu mu Rwanda Minisiteri y'ubuzima itangaza ko buri mwaka abantu bagera ku 5400 bandura virusi itera SIDA. Ubushakashatsi bwayo bugaragaza ko abakora uburaya baza ku isonga. Dr. Rwibasira Garikani uyobora ishami rishinzwe kurwanya SIDA n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC yabwira Ijwi rya Amerika ko iyo bamaze kubona icyiciro cy'abibasirwa kurusha abandi bibaho uburyo bwo kubitaho kurushaho.
Iyo tugendeye ku bushakashatsi nk'uko bivuze bigaragara ko abantu nibura 8 ku 10 nibura bandura virusi itera SIDA buri mwaka ari yatswe. Ibyo rero twebwe biduha umukoro kuvuga ngo asaba abantu bari hehe, bagerageza kumenya ni hehe, ese ni mu kihe byiciro, ese ni mu yihe myaka, noneho tukagerageza gukora ubukangurambaga tugendeye kuri iyo mibare. Abakora umwuga w'uburaya hari urubyiruko muri rusange birumvikana, hari abana b'abangavu bafite hagati y'imyaka 15 kugeza kuri 24. Nibura umuntu wanduye virusi itera SIDA atangira imiti uwo munsi.
Kugeza ubu imibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abantu basaga 200,000 banduye virusi itera SIDA mu gihugu hose. Urugaga rw'ababana na virusi itera SIDA rwo rugaragaza ko mu banduye abagera kuri 43% baba bakora umwuga w'uburaya. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwo rugaga Semafarasaje yumvikanisha ko bagerageza gushakira indi mirimo abo bagore n'abakobwa bakora uburaya ngo babureke mu rwego rwo guca intege abishora mu buraya bashakamo amaramuko.
Dufite amatsinda menshi y'abakora uburaya twababumbiye mu makoperative kugira ngo bagire kwigira, kugira ngo bazajye bagira kwifatira ibyemezo batanduza abandi cyangwa se batanduza abakiriya babo. Iyo umuntu amaze kwigira akagira business akora bimuha imbaraga yo kureka n'ibimwe na bimwe atashoboye kureka kubera kubura ubushobozi. Dufite benshi amakoperative tumaze kubashiramo na makoperative menshi kandi mu gihugu cyose.
Semafara avuga ko nyuma yo gushinga amakoperative y'abakora uburaya hirya no hino mu gihugu bakabashakira icyo bakora, abagera ku 300 bahisemo gusezerera uwo mwuga. Mu babuvuyemo harimo Uwase Jennifer, ubu usigaye ukora umurimo w'ubucuruzi. Mu buhamya yahaye Ijwi rya Amerika yagaragaje ko gusezera uburaya byatumye abaho neza. Mu buraya ntabwo umuntu asevinga,
ntabwo asevinga kubera yuko uvuga ngo ayangana yabonye ndayarya arangire ejo bazongera umugabo azama yandi nayo yarya arangire n'ubwo buzima bahoramo nta bitekerezo bizima
bibamo. Hanyuma ko abantu benshi bavuga mu buraya ariho bandurira SIDA, se ntabwo ho habaho kwikingira
mu buraya? Butanzwe kwikingira ntabwo bikunze kubaho kubera ko umugabo araza akakubwira ndaguha ayangana ariko akagwa kondisiyo ko ntabwo ndi kwambara agakingirizo. Kubera ibibazo baba bafite rero birenze ubushobozi bwabo, akavuga ati ngewe ndayafata tubikore.
Mu ngamba nshya z'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima w'OMS zo kurandura virusi itera SIDA kugeza mu mwaka w'2030, Urwanda rufite intego yo kuzaba mu bihugu bizaza kwisonga mu ntego zizwi nka 95 inshuro 3 bisobanuye ko muri iyi myaka 95 kwijana abafite virusi itera sida bazabazwa ko bahagaze 95 kwijana none yabipimishije bagasanga baranduye bazatangira gufata imiti gabana ubukana bwa sida naho 95 ya gatatu y'abafata imiti bo bazaba bafite virusi nkeya mu maraso. Muryango w'Abibumbye washyizeho umunsi mpuzamahanga wo kurwanya sida mu mwaka w'1988 ugamije by'umwihariko kuzirikana abantu bamaze kwandura virusi itera sida, ababuze ubuzima bwabo kubera iki cyorezo ndetse n'abagezweho n'ingaruka zayo zose. Kuri uyu munsi u Rwanda rwahisemo insanganyamatsiko igira iti "Twese dufatanije turandure sida." Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 2 1 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2 9 3 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 5 8. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya virusi itera sida no mu nkambi y'impunzi z'Abarundi ya Rusenda mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho warizihijwe, bamwe muri bo bagenda n'ubwandu ntibafata imiti neza kubera inzara. Nibyo umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Uvira Pedaste Ngabo atugezaho.
Ugeze mu nkambi ya Rusenda iri mu birometero bigera kuri 60 n'umujyi wa Uvira, ukaganira na bamwe mu bagendana umugera wa sida, bagutura ibibazo byinshi birimo byo kuba batinda guhabwa inkunga y'ibiribwa ndetse n'ibyo bahabwa bidahagije, bityo bigatuma bamwe bagarika gufata ibinini bari basanzwe banywa buri munsi kubera inzara.
Twebwe nk'abagendana uburwayi bw'umugera wa sida tubayeho nabi rwose. Bwa mbere turafata imiti, ega imiti barayiduha, ariko tugiye kuraba amapokezi gupokera dutevye, bigatuma bajya mu gupokera mu mezi atatu, bigatuma umuntu atafata imiti neza, ugasanga aheze nk'iminsi nk'itanu cyangwa indwi atanywa imiti. Uyiri inyoye naho utagize utariye niyo handuza gusanga uri kurariba mu nda ucibwa mwomerwa nabi. Nkanjye ku ruhande rwanjye byifashe nabi rwose, kubera ko imiti ndayifata ariko gupokera ndupokera ngo umuntu arye nk'uko byategerezwa. Ndashaka kumara iminsi ndi ntanywa imiti.
Nsengiyumva Jean Marie nawe agendana umugera wa sida, avuga yuko ibibazo byabo bitandukanye n'iby'izindi mpunzi, kuko hari izindi mpunzi zijya gutera ibiraka kugira ngo zibone ibyo zifungura, ariko iyo bakananirwa bitewe no kugira intege nke.
Twe tubaye mu buzima bubi, bamwe imiti bamwe benshi barahagaritse kunywa imiti kubera iki, barayinywa ikababorera, ni imiti ikaze, barayinywa ikabazunguriza, igatuma tujya mu ishyamba guhanga, igaca guca ingero, bagatuma babireka, agatuma yemera, agaca guca ingero, akubera nk'ibyo binini bikamutera ikibazo, akinjiye tuba benshi bahaheze bapfa kuri gutanywa imiti, turayinywa igaca dutera ibibazo, ari kuko turya nabi, turapokera amahera, tujya kurapokera twarariya amadeni yaraheze.
Ubwo kuri uyu wa gatatu hari kwizihizwa umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya sida, hari icyo impunzi zo muri inkambi ya Rusenda zigendana umugera wa sida zifuza yuko zafashwa.
Turasaba yuko batwongerereza nk'agafashanyo, nka cyane cyane urashobora kutashobora kuyifata nta n'uyu baturi buronke, tugashobora amafaranga nayo baraduha inshuro ntikize, kandi bakayaduhereza igihe kimaze kurengana. Aho rero iyo miti igihe turayifata nta n'uyu turonse, urazungurirwa mu nda nyine hakakumerera nabi, niyo mpamvu tushobora kuba tubonye agafashanyo kuraza gatupfa kataragera. Nka jyewe ndayimanye imyaka 8, ariko igihe nari nkiri mu Burundi narashobora kuyifata neza bikwiye, nta ngorane nagiye, ariko hari igihe nshobora nkayifata nkazunguriko nkasaba ko mwatwongereza agafashanyo.
Kuri tubayeho nabi dusabye ko amakungu yoduserukira, amakungu yoduserukira akatuvugira, twagira natwe ari mitahe cyangwa ibyo dukora bindi bituma turonka agasabuni, bituma turonka icyo umuntu arya cyiza gituma umubiri utaguma usinzikara kuko tujya nabi.
Ubuyobozi bwa Komisiyo y'Igihugu cya Kongo ishinzwe impunzi mu Rusenda buvuga yuko ari inkunga igizwe n'ibiribwa n'amafaranga ishyiramwe rya ADES ryageneye abagendana umugera wa SIDA bo muri inkambi ya Rusenda muri uku kwezi kwa 11 gushize. Twagerageje gushaka kumenya imibare nyayo y'abagendana umugera wa SIDA muri inkambi ya Rusenda, ntibyadukundira. Ubusanzwe inkambi ya Rusenda irimo impunzi z'abarundi zirenga 30,000. Umveza Singabo ku bwa Radio y'Ijwi rya Amerika mu Rusenda mu Ntara kivuye
iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva iza indwi gushika iza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Dusubiye mu Rwanda, urukiko rukuru rwicaye I Nyanza mu ntara y'Amajyepfo rwaraye rusubukuye urubanza rwa Wenceslas Twagirayezu ushinjwa ibyaha bya Jenoside. Ubushinjacyaha bwageje ku rukiko urutonde rw'abatangabuhamya bashinja uregwa. Naho Twagirayezu we afite ingorane zo kugera ku batangabuhamya bamushinjura. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa yaduteguriye iyi nkuru.
Ubushinjacyaha bwifuza kuzana abatangabuhamya barenga 10 bwabashyize mu byiciro bibiri, abazatangira ubuhamya bwabo mu ruhame n'abazabutangira mu muhezo. Ab'igice cya kabiri barindiwe umutekano. Ubushinjacyaha bwasobanuriye urukiko ko ari bo bwabo babyihitiyemo kubera bafite impungenge ko ubuhamya bwabo bwazabagiraho ingaruka. Barimo uvuga ko yatanze ubuhamya mu zindi manza, umugore we, abana be n'abarumuna be bakicwa, aratinya ko ashobora kongera kugira kaga. Harimo kandi n'abandi batanga ubuhamya basabye kubarindira umutekano bashingiye ku mwuga wabo bakora ubushinjacyaha budasobanura. Bakavuga ko byazababuza kwisanzura mu gihe baba batangira ubuhamya bwabo mu ruhame. Mu bashinja Twagirayezu harimo abo ubushinjacyaha bwemeza ko bamuzi kuko bagiye bamubona ku mabariyeri yabereyeho ubwicanyi mu gihe cya Jenoside. Hari n'abandi ubushinjacyaha buvuga ko bagiye bumva abahuye n'ingaruka kuko hari ubuhamya batanze mu manza za Jenoside bakabishingiraho basaba umuhezo. Mu batanga buhamya bo ku ruhande rw'ubushinjacyaha kandi hariho abemeza ko batuye hafi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagasigara n'icyo bako igihe bamara gutanga ubuhamya bashobora kugirirwa nabi n'abacengezi. Hariho nabemereye ubushinjacyaha ko badashaka ko umuryango wa Twagirayezu wamenya ko aribo bamushinja muri uru rubanza. Umunyamategeko Brice Bikotwa wunganira Twagirayezu yavuze ko ubushinjacyaha bwatanze amazina y'abatanga buhamya gusa mu gihe bo bifuza ko bwagaragaza icyo baza gufasha urukiko. Akavuga ko bitazafasha uruhande rw'iregura gusubiza ku byo bavuze. Urukiko narwo rwemera ko ubushinjacyaha bwagombye kuba bwarakoze incamake y'ubuhamya bw'abatanga buhamya igaragaza icyo bazarufasha. Ku kijyanye n'umubare w'abatanga buhamya urukiko ruzumva rwavuze ko ruzabisuzuma rukazabifataho umwanzuro rukabimenyesha impande zombi. Twagirayezu n'umwunganira bavuga ko kugeza ubu bagifite ikibazo cyo kugera ku batanga buhamya bashinjura. Abo barima baba I Masisi n'ahandi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no ku mugabane w'Uburayi bagasaba igihe gihagije n'ubushobozi bwo kubageraho. Twagirayezu kandi yabwiye urukiko ko nubwo rwemeje ko agomba guhabwa amafaranga yo guhamagara kuri telefone umuryango we ndetse n'abatangabuhamya, ubuyobozi bwa gereza afungiwemo bwabihagaritse. Urukiko rwabwiye Twagirayezu kurukorera inyandiko ruzashyikiriza gereza imufunze. Rwemeje ko ibibazo by'ubushobozi n'uburyo bwo kugera ku batangabuhamya bazashinjura Twagirayezu bataraboneka ruzabifataho umwanzuro ku itariki ya 15 z'uku kwezi. Rwasabye impande zombi gukora ibishoboka byose kugira ngo urubanza rube rwavuye mu nzira byibura mezi ya mbere y'umwaka utaha wa 2022. Bwana Wenceslas Twagirayezu w'imyaka 53 y'amavuko akomoka mu cyahoze ari prefegitura ya Gisenyi, ubu ni mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Hari naho ubushinjacyaha bumurega ko yakoreye ibyaha umukekaho. Bumurega ko yakoreye ibyaha ahantu hatandatu: ahahoze kaminuza ya Mudende, kuri kiliziya gatolika ya Busasamana, ahiswe kwa Gacamena n'ahiswe komine Rouge kubera amahano y'ubwicanyi yahabereye. Uregwa ibyaha byose arabihakana, akavuga ko Jenoside yabaye atakiri mu Rwanda. Wenceslas Twagirayezu ni umunyarwanda wa kabiri woherejwe n'igihugu cya Denmark kuburanira mu Rwanda nyuma ya Bwana Emmanuel Mbarushimana. Urubanza ruzakomeza ku itariki ya 15. Ejo bugira ubusa Ijwi rya Amerika, Nyanza mu Majyepfo y'u Rwanda.
nyuma y'ibitero by'indege z'intambara za Uganda ejo bundi kwa kabiri ku birindiro by'intagondwa za ADF. Ubu noneho ingabo za UPDF zirwanira ku butaka nazo zimaze kwinjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi abahiye inkuru.
Umuvugizi w'igisirikare cya Uganda yatangarije Ijwi rya Amerika ko abasirikare ba Uganda atashatse kuvuga umubare bamaze kugera ku butaka bwa Kongo n'abandi akabakirimo kwinjira kugira ngo basoze umurimo waraye utangiwe n'abasirikare barwanira mu kirere hamwe n'abakoresha imbunda z'ibifaru. Uko niko Brigadier Flavia Byekwaso uvugira igisirikare cya Uganda yasobanuye akazi igisirikare kirwanira ku butaka kigiye gukora. Ati nibyo koko ingabo zacu zirwanira ku butaka zageze muri Congo zigiye gukora iby'ingabo zisanzwe zikora. Bagiye guhiga intagondwa za EDF muri ako karere, gushaka ibindi birindiro byazo no kubitera, ndetse no kugira mu myanya imwe n'imwe ibitero by'indege n'imbunda za rutura bitageramo. Hari amavideo n'amafoto yerekana imirongo y'abasirikare ba Uganda ica mu mijyi mito mito mu duce two mu majyaruguru ya Kivu aho muri Congo nka Kamangu, Mbau hamwe na Nubir. Abandi bari bari mu makamyo aherekejwe n'imbunda z'ibifaru. Andi ma video yerekanye ibifaru byari bihagaraye ubwo byarasaga ku barwanyi b'umutwe wa ADF. Nyamara hari imigwi y'abanyekongo irimo abanyapolitike na societe civile itanejejwe n'ibikorwa by'igisirikare cya Uganda byo guhasha ADF ifatanije n'ingabo za Congo. Abavuga ko bafite impungenge yuko igisirikare cya Uganda gishobora gukora amakosa muri Congo nk'ayo cyakoze muri za 90 ubwo kingiye muri icyo gihugu mu ntambara zitandukanye zo kurwanya ubutegetsi bw'uwari perezida Mobutu Sese Seko. Umuvugizi w'igisirikare cya Uganda yasobanuriye Ijwi rya Amerika uko abona izo mpungenge.
These are different operations, different circumstances, different mandates, different nature of operations. So where do people begin?
Ati ibi ni ibikorwa bya gisirikare bitandukanye birimo abantu batandukanye bifite inshingano zitandukanye kandi mu bihe bitandukanye. Sinzi impamvu abantu bamwe batangira kubigereranya n'ibintu byabaye muri za 90. Ntibyumvikana na gato, kandi usanga abantu nk'abo bahakanya ibi bikorwa aribo bafite inyungu mu mutekano muke waje haja ku karere ka Congo. Naho umuntu wese ushaka ngo amahoro agaruke muri ako karere yakagombye kubashyigikira ibi bikorwa, kuko na leta ya Congo ni ikintu yahoze yifuza kimwe natwe. Nizera ko n'ibihugu byose byo mu karere biza amabi aterwa n'abateroriste bagomba gushyigikira hagati aho. Minisitiri w'ingabo wa Uganda wari utegerejwe gutanga ijambo mu nteko ishinga amategeko uno munsi kugira ibyo asobanura ku bitero by'ingabo za Uganda muri Congo ntabwo yabonetse. Abadepite bari baraye basabye ko uwo minisitiri aza gusobanura mu nteko ishinga amategeko impamvu ubutegetsi bwohereje abasirikare hanze y'imipaka ya Uganda budahawe uruhusha n'inteko ubwayo. Ukurikije itegeko nshinga rya Uganda, mu gihe ingabo z'igihugu zishaka kugira urugamba zijamo hanze y'imipaka yacu, inteko ishinga amategeko igomba kubanza kubyemeza. Ariko si ubwa mbere igisirikare kigiye hanze y'igihugu abadepute batamenyeshejwe. Ibi byabaye ubwo igisirikare kingiye muri Congo muri za 90 hamwe no mu 2015 ubwo cyagiye gufasha ubutegetsi bwa Salva Kiir muri Sudani y'Epfo bwari buhanganye n'ingabo ziyoboka Vice Perezida Riek Machar. Mu itangazo igisirikare cyaraye gisohoye cyavuze ko ibitero byo kuwa kabiri byageze aho bashakaga ngo bigere. Umuvugizi w'igisirikare yavuze ko barimo gutegura amafoto n'amavideo bafashe mu nkambi za ADF barashe. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi short wave kuri metero 19 na metero 22. Turi no kuri internet kuri www.radioyacu.com no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Nshuti mwarimu duteze amatwi ibiganiro byacu byo kuri iyi saha birahumuje. Ntimuze gucikwa n'ibiza gukurikira. Tubashimiye rero kuba mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro. Byari bihagarariwe na Frederic Mundikije. Dieudonné Cyubahiro niwe washyize hamwe amajwi. Kuri mikoro ngari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Tubasezeye mwese tubifuriza kugubwa neza, turabifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose.
Radio nziza y'icyitegererezo.